abanyarwanda bane bagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ejo ku munsi wa kane niho barungikwa kurangiriza ibihano vyabo mu gihugu ca Bene. Igisata ca sentare ya ONU nico cabarungitse bakuwe iarusha aho bahora bafungiwe. Abo banyarwanda none ni bande? Pierre Claver niyo nkuru umenshi makuru y'igihugu cya Amerika iarusha muri Tanzania aratubwira abari.
Abanyarwanda bane bagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 batwaye mu gihugu ca Bene barimwo General Auguste Bizimungu yahoze hari umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Ubugira kabiri ne Gregoire Ndahimana yafatiwe muri Congo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu mwaka w'ibihumbi 2009 mu mwaka wa 2013 yakatiwe gufungwa imyaka 25. Ubugira gatatu yajanywe muri Bene ni Karikte Nzabonimana. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriweho u Rwanda TPR yamukatiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ubugira kane ariwo wa nyuma mu bajanywe mu gihugu cya Bene ni Ildefonse Nizeyimana yari kapitene mu gisirikare cya kera cy'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2012. Sentare ya TPR yamukatiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Igisata cy'ishami mpuzamakungu ONU cyashyizweho ngo kirangize imanza zasigajwe niyo Sentare TPR yabaciriye imanza kivuga ko bagiye mu gihugu cya Bene kurangirizayo ibihano baciriwe. Igihugu cya Bene ciyongereye ku bindi bihugu nka Senegal na Mali byari bimaze kwakira abandi banyarwanda bagirizwa ihonyabwoko baja kurangirizayo ibihano. Muri iryo bohero ubu hasigayeyo abandi banyarwanda babiri batararonka ibihugu bibakira. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.